mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joy Diane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Ntago bakemera hari umusigo uvuye mu Rwanda utambuka ku mupaka. Ni Burundi nibemera hari umusigo uzinahanga. Imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga Burundi. Indagara, imikeke byose byaturukaga Burundi. None kugeza uyu mwanya ntabwo
aba n'abanyarwanda bacururiza mu isoko rya Bugarama. Isoko rya Bugarama riri hafi y'umupaka wa Burundi n'u Rwanda bihana mu karere ka Rusizi ni murengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga yuko icuka kibi kiri hagati ya Kigali na Bujumbura kiko gituma bahomba byinshi. Turabigaruka ko handi hato mu bihagufi ya maradio yanyu. Ako mbanzi ndabwire mu imaka iko buramatari w'intara ya Plateau iri hagati mu gihugu ca Nigeria Simon Lalong yavuze ku bitegirije yabaguye mu ishamirano yo mu mpera z'indwi iheze hagati y'aborozi n'abayisilamu n'abarimyi b'abakirisu kigeze ku 200 y'abategetsi badi batangaje kuwa mbere ko abaguye muri iyo mishamirano yavuye ku mpari z'ubutaka hagati y'aborozi n'abarimyi ari 86 ubwicanyi bufatiye ku mpari z'ubutaka bumaze igihe buvugwa muri Nigeria bukaba buza ku murongo umwe n'ubukorwa na Boko Haram mu bwicanyi bumaze guhitana abanyagihugu benshi ba Nigeria. Mu gihe Perezida Muhammadu Buhari aramutswa Nigeria ariko arondera gusubira kwitoza matora yo mu mwaka uza, ubwicanyi bushobora kumukururira amanota imbere yo gushikira ubutegetsi mu 2015 yari yemereye abanyagihugu ko azotuza ubwo bwicanyi. Nigeria yicemo ibice bifatiye ku madini bibiri, abayisilamu babeshejeho no korora bagwiriye mu buraruko bw'igihugu, mu gihe abakirisu babeshejeho no kurima bagwiriye mu manuko. Ubwato bwari mwabimukira 234 bwaraye bwemerewe gushika mu izinga rya Malta nyuma yaho ibindi bihugu vya Buraya vyumvikaniye kugabangana izo mpunzi n'iryo zinga. Malta hamwe n'Ubutaliyano, Ireland, Ufaransa, Luxembourg, Ubiligi, Uholande na Portugal vyarumvikanye kugabangana izo mpunzi nk'uko ndabibabwiye. Ubwo bwato bwatabaye awimukira ku nkengera za Libya ku munsi wa kane uheze bugumizwa muri Mediterane ku wa gatanu, mu gihe ibihugu vya Buraya vyari bikigirana ibiganiro. Umushikiranganje wa mbere w'izinga rya Malta, Joseph Muscat, yatangaje ejo kwa gatatu ko igihugu ciwe kizosuzuma nimba harimwo abakeneye ubuhungiro canke arabaje kwironderera ubuzima bwiza gusa. Kuno wa kane canke ejo kwa gatanu abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya bazohurira mu nama i Buruseli mu Bubiligi kugira ngo bavugane neza ingene butunganye ikibazo cabimukira bazabaganya umugabane wa Buraya. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3, mu Burundi imirongo ya FM yabaye irugagwa ariko muratwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri 25, 31 na 41, aho ni ku mutaga no mu gatondo. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Wanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahe ikaze nyuma y'imyaka isaga ine imigenderanire hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda itosekaye abanyagihugu ba micungaro y'imipaka y'ivyo bihugu bavuga ko ari bo bariko barwa mu mporero akarero nabahora babeshejeho n'urudandazwa ruri bakorera mu isoko rya Bugarama hafi y'umupaka u Burundi uruhana n'u Rwanda mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ibindi kwino nkuru turabibaza umenyesha makuru mushasha w'ijwi rya Amerika mu burengerazuba babwo Rwanda Tenistocle Mutijima
imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi no kuvuga Burundi n'u Rwanda zidacana waka ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugerayo no kubacuruzi bato baturi imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko ari hafi imipaka y'ibihugu byombi
igitebo bitewe n'ukuntu nyine hari gihe nk'urugero iyo cyuzuye neza bashaka kuguhereza nk'amafaranga 200 rimwe na rimwe ariko hari iyo w'icyatanu bitewe n'uko nyine isoko ryagenze uwo munsi ntabwo buri munsi nyine ariko nyine bahora baguhereza
aha ni mu isoko rya Bugarama riri ku birometero bitarenze bitatu uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda turi neza acururizwa imbuto ni ku munsi w'isoko ariko biragoye kuba wabona umucuruzi waturutse i Burundi aje kuremera isoko ku bacuruzi b'abanyarwanda ho umupaka urasa n'ufunze
twebwe dukurikije uko tubibona tubona hasa n'ahafunze ntago bakemera hari umuzigo uvuye mu Rwanda utambuka ku mupaka ni Burundi ntibemera hari umuzigo sinahangaho imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i Burundi indagara imikeke byose byaturukaga i Burundi none kugeza uyu mwanya ntabyo
kubaturiye umupaka wa Ruhwa ibura ry'ibicuruzwa byavaga mu baturanyi b'abarundi cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ryateje izamuka ry'ibiciro kuri bike bibonetse ariko nabyo kubibonera abaguzi bigakomeza kugorana kuko hari n'abitabiraga isoko rya Bugarama bakuruwe n'ibivi Burundi ubu bahimye akarenge
cyenye twarakubise kubera ko nta kazi byashara ntabwo bikiboneka abarundi barazaga n'abashoramari bakaza ari benshi abafaranga akaboneka abarundi barahagaze n'abashoramari bari hagati dore imbuto zera mu Rwanda kuntu zisa i Burundi heri ronje ringananga na gusa uwarireba wese akagura ariko umushoramari arareba utu ni udukingura ndatujyana hehe niyo mpamvu twebwe baconje beba hano twayatayemo
ingaruka z'imibanire idahagaze neza kuri ibi bihugu bituranyi zirarenga no kubuhahirane kuko n'abafite abavandimwe mu Burundi kujya kubasura bagenda bikandagira
umusura wajya afite reste pass ariko ntiwashobora gucuruza urugendo uhita ugaruka nyine ku musura yabonye baguteye baguhaye jeto ntabundi ubwoba uhita ugaruka wirinda kuguma bamusuranye mukagaruka
kugera ku mupaka wa Ruhu bwawo ku munsi nk'uyu w'isoko wabagugaragaraho urujya n'uruza rw'abaturage bambuka bava cyangwa bajya mu Rwanda kuri ubu ibyo bisa n'ibyahagaze nubwo abaturage aribyo bifuza kugaruka mu buryo kw'imigenderanire y'abatuye ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano kuri buri ruhande bisa n'ibitari hafi aha ibi bigashingirwa hanini ku bibazo bihungabanya umutekano bikomeza kuvugwa muri tumwe mu duce twegereye imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi turimo n'iyi Bugarama ikindi kandi abategetsi mu nzego z'ibanze bakomeza gusaba abaturiye imipaka kwigengesera mu ngendo bagirira mu Burundi birinda kunyura mu nzira zitazwi Tenistocle Mutijima ijwi rya Amerika ku mupaka wa Ruhwa mu burengerazuba bw'u Rwanda
tuze ngaho rero mu gihugu cy'u Rwanda cyo dukubitira mu Burundi abadandaza umubiri ku mugwa mukuru wa commune Muhanga ni mu ntara ya Kayanza basaba kwigishwa iyindi myuga abigeme bavuganye na ijwi rya Amerika bamenyesha ko bahohoterwa bakongera bagakumigwa mu kibano Fidelite ishatse hakwe ijwi rya Amerika mu ntara ya Kayanza mu Burundi
umwuga kutandaza umubiri naho utemewe uribonekeza mu komini ya Muhanga mu rwaruko rw'u Burundi Pasteur Abigura Leonard umwungeri w'ishingiro ry'amahoro y'Imana mu Burundi risanzwe rikorera muri iyo komine
ahanze ndababona barahari aha cyo Muhanga barenga 10 naho babivuga ku mugaragaro nabandi batabisha habona ni kuvuga bashaka na 20 niho gusa batashaka ku mugaragaro
muri abo bemanga uwo mwuga twaganiriye n'abashika indwi bari hagati y'imyaka 18 na 25 muri bo harimo abigeme n'abafise abana ariko naho babikora dushutse ko ari kubura uko bari bubwire
uwo mugana ndawukora sindawunezererwa cyane aho nciye uzabumva bavuga ngo ngiyo yandayirageye nanjye nkumva umenga iryo zina ngo ntirimpeshe icyubahiro cyane nk'abandi ariko iyo uciye ahantu bakavuga ati ngo wa mupfazi we nararenganye biraryo biroshye gusumba aho bariko bavuga ngo ngiyo yandayiragiye.
Cye ndaje ubyikorera aho ndabikora. Nukuri kuza uraronka rasi yo ronka gahuzi nze gutanga umubiri wawe. Uragitera misoni nuko buruko tubwira. Kabisa ndimo naho nciye ngaho. Cyumva ngo haya mara ya muislamu. Cyambona ndiko ndamara mara. Ukora uwo mwoga nko abitwiganira ntiborohera.
Muri make ntworohereza n'umuguru hiya utwara ingufu nyinshi hari abibaza ko nta ngufu dutanga ariko woto muja kurima ufise aho urima nukuvuga gusumbije ingufu agenda kunyogonyoka sangana kagongo umengo niwona tambuka ushobora gucura nkundi mukiriya aje ariko kubera ubuvanye n'uwa gusumbije ingufu bigatuma utokwakira ubundi wumva umengo n'ubuzima bwa hasigara hariho n'igihe bishika mukavana n'umukiriya umwe kumbera guhaya ibihumbi bitanu ukahapfa ubanza kugenda kurya.
Abo badandaza umubiri batiba bishika naho bakomeretswa n'abakiriya babo. Uyu byashikiye numwige mu myaka 22
cyeco ke twarahoreranye n'umuntu ngira ati wa mukabwe wanda kwiyumvisamo cyane ntabwo ati cyo nanje guhuza kwiwanje amafaranga imbere ngo ntangorane nanze ati nibe na babandi tumenye imyaka nyosanga ari bato bato tugiye mwenye marina bashageze urugero rwaho numva mbavuna mbavuna ntangoye gusha byasa nyene ahasada musenye naho ari amugihe bakirondoka habaye nabi
umugako ndaza umubiri mateka y'u Burundi ntiwemewe niko mini ya Muhanga abakoramyesha yuko iyo bafashwe bahanwa
ariho umugwi w'abacunze umutekano bakora nka kujya kwa abapolisi bagacunga abantu b'abamaraya ku buryo bw'uko inzu yose mwinjiyemo baba bababonye
ino bwaye barakwiruka gukoze bagufatanye n'umuntu w'umugabo bo baranenga we ntuba wababonye utagiye witeguye uhajya muri koma ariko arawumva nyine ngo cyake wa mugabo yagifutiye ku mufuka catanga nawe ugasigara ngaho je namaze kubita bari basanze nyine turi kumwe ntitwe twabikoze hanyuma rero aca wewe araha amahera je wuce ndasigara
aho bita nyene narose umuntu nyene w'umukiriye tujya mu ishyamba baradufata je nyine baza kunyerekana ngaho mu isoko barankubise nyene ariko umugabo wewe yiyirukiye
ico wabigiwe n'abakenyezi basaba ni ukwigishwa iyindi myuga uyu bakora bakawuheba
niyo mpamvu turiko turasaba ati mwateza na hamba mpuga mashira hamwe jimyo ukadukora ama tukabela kwa tunasanga n'ubuzima bwacu buhohote
elemo amashira hamwe musubira ko mine Muhanga remo ndabizera amenyesha ko bene ayo mashira hamwe yigisha imyuga biko minarongoye ko hari kandi ko bamwe bahora badandaza umubiri wamaze kwijukira abo bandi abasaba gutinyinya kumbuye ko nabo nyene bazoshikirwa ukabaga ko muri ko mine twabonye imigu y'abantu bariko bariga ivy'imyuga bamwe muri bariko bariga ivyo guteka abandi nabo bakiga gukora amasabuni uyu mugambi wigisha iby'imyuga wazanwe muri iyo komine n'ishira hamwe itegamiye leta yitwa Swiss Contact muri komine Muhanga mu ntara Kayanza cyo cyashatse icyo gya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya ikiganiro iwanyu mu ntara naho dutandukira amakuru avugwa mu makambi duhereye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibarizwamo impunzi z'abarundi zenga 500 ziba mu ikambi y'agategekanyo ya Sange iri mu karere ka Uvira ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo zivuga ko zifite ikibazo cy'inzara kuko zifungura rimwe ku munsi kandi zigafungurirwa ibiribwa bibayabaye inkuru irambuye numenyesha makuru ijwi Amerika muri Kongo bidastengaho.
Ikibazo cy'inzara no kumara igihe kirekire mu nkambi y'agateganyo ni bimwe mu bibazo by'ingutu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasanze zagaragarije Ijwi rya Amerika ubwo ryagendereraga aho iyi nkambi iherereye mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira. Ari impunzi z'abarundi ziganjemo abagore n'abana bagera kuri 500 bategereje kuzajyanwa mu nkambi y'Imurongwe iri mu karere k'Ifizi.
Mu bisanzwe ngaha dufite ubuzima bugoye cyane ukubaho kwacu biraturuhije. Urabona bagize ngo baduhereze ibyo kurya, baduhereze ubugari bw'umwana w'imyaka 3. Ntabwo turero ngo wowe uri umugabo ngo ufite imyaka 50, ubugari urya nibwo na mwana w'imyaka 3 amara. Kandi imboga baguhereza akagari kangana ko nkiriwe bajyaro bajya 300. Bakacaguhereza n'imboga z'ikiyiko n'agasupu k'ikiyiko. Ibiharage ku kiyiko k'ikirushe n'isosi y'ikirushe. Urumva maze rero maze kuburya saa 8 uzongera kufata ubundi saa 8 tuba tugize dusaba umwanya kugira ngo tugende gucingero barabitwankirage babitwankira haraho tugenda tukaburaho kazi.
Marceline Nzeyimana ni umubyeyi ufite abana 3 muri inkambi y'agateganyo barimo n'umwana ufite amezi 3 atangaza yuko ababyeyi bafite abana aribo bakunze kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara.
Ntacyo bwa mama dufise abana, abana batonya batugaburira rimwe ku munsi. Amaze tugaburira rimwe ku munsi, batugabura ubwo bugari n'ibiharage. Abana bacu batinya bataragera kuburya, nago bugirane, nago bubabumba. Turagendiye mu mihana gusabiririza, ntituronke cyo cyogirane twohereza abo bana. Nukuri twovuga yuko bagirane bazo baradufashisha kubuye bw'abana bwo mu gitondo.
Twizeyimana Kalexe ni umuyobozi w'ingambi y'agateganyo yasanjye asobanura kimwe mu mpamvu zatumye muri aya mezi ane bahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bagahungira muri Congo. Dore ko kugeza ubu muri ingambi ukwezi kudashobora gushira batakiriye abantu bari munsi ya 70.
Igitigiri nyamwinshi twagiye turahunga ibintu bijanye n'icyarabwoba bagimigwi imbonerakure yamigwi kwana n'umugambo uri ku butegetsi birashika bivire nko guhanzura ashitse mu nzira bakakwambura utwifise twose ukabona uti naho ngiye nk'umufasha wawe ati ntushikino twitamo guhunga kwera bari ko baraguhiga batunye bakunya gutwara n'uko gusinzikariza ubuzima.
Cyangwa nyanga kabudensia ni impunzi yo mu ngambi y'agateganyo yasanjye asaba ko haseri ifatikanye na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi CNR kuzabimurira mu ngambi y'umurongwe kugira ngo banyure kubiri n'ikibazo cy'inzara ndetse no kuba mu macumbi bacucitse.
Cyo dusaba yuko bodukura ngaha umuntu wese akaronka akaruri kagwiwe yigenga n'ibibondo byiwe hamanyamba teye utuboga imbere y'umuryango akamenya ukuntu agaburira bya bibondo byiwe nayo ngaho urabona batugaburira ingimwe nta mboga baronka ire isombe najyo tubwiye kurirondera abaririmye batwirukako kandi iryo sombe ariryo ryari gutunga ibibondo byacu. Icyo dusaba yuko mwodukura ngaha mukatujyana ku maparasera mwatwemereye.
Umuyobozi uhagarariye inkambi y'agateganyo yasangiye bwa Nangandu Frank avuga yuko bagaburira izi mpunzi inshuro zibiri ku munsi nubwo zihabwa amafunguro zivuga yuko adahagije ariko bazifasha zigasohoka inkambi zikajya gushakira ibiraka hanze y'inkambi kugira ngo bifashe izi mpunzi kubona uburyo zihindura ibiribwa zari zisanzwe zihabwa. Tubamenyeshe yuko atari bwo bwa mbere impunzi z'abarundi ziba mu nkambi y'agateganyo yasangiye Mongemonge ndetse na Kavimvira zinubira ubuzima bubi zibayemo kuko usanga hari zimara amezi arenga atandatu mu nkambi z'agateganyo mbere yuko zijyanwa mu nkambi y'umurongwe iri mu karere ka Fizi. Bedatse Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika muri Sange ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedatse Ngabo arakoze. Mu kanya kari imbere turaza kucisha amaso ku mbuga ngurukana bumenyi kuri kubira nugwa ariko tubanze tuje muri Uganda naho aho ku munsi w'ejo wa gatatu hongeye guhimbaza umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwo munsi wari warananahimbaje mu ndwi iheze mu ikambi ya Nakivale muri Uganda habarizwa impunzi zigera kuri 70,000 aho ni mu gisagara cha Kampala gusa. Ibindi kuri ino nkuru turabaza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aho mwumva avuga ejo muze kumenya ko ari ku munsi wa gatatu.
Isanganyamatsiko y'ibiro ryo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe impunzi wateguriye impunzi zituye mu mujyi wa Kampala ryari Uganda kwifatanya n'impunzi. Uhera mu cyumweru gishize ubwo uyu munsi wijijwe ku isi hose impunzi zituye mu mujyi wa Kampala zagiye zitaba mu bikorwa bitandukanye nko kwitaba mu marushanwa y'umupira w'amaguru, ibiganiro mpaka hamwe n'ibindi byashojwe uno munsi n'ibirori byabayemo imbyino na karasisi. Kandi akaba byitabwemo n'abanyabyubahiro kuva muri leta ya Uganda hamwe n'imiryango yita ku mpunzi. Navuganye na zimwe mu mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala z'uyu munsi wari wagenewe ku buryo zawakiriye.
Nawakiriye neza rwose, ni ibintu byiza cyane bisa nk'ibidufasha kandi natwe tukabohoka tukumva ko hari natwe twitaweho nk'umuntu. Icyabaye cy'akarusho ni ukuba abayobozi ba UNHCR batwegereye, aba INSARED bakatwegera kandi tukabasha kuba twasohoye ibyari biri ku mitima yacu tukabivuga.
Urebye kuri ubu ngubu muri rusange muri Uganda nta mutekano hari ku munsi no kuzisubiza mu bihugu byazo. Ku ruhande rw'Abasudani nuko nguko nabo bagiye bitwa bane bagasubizwayo. Ku ruhande rw'Abarundi nabyo usanga ari uko nguko, cyangwa se n'abakunguri. Twavuga ngo hari icyahindutseho kubera yuko leta yagihagurukiye kugira ngo ihagarike icyo gikorwa kibi cyo kwica impunzi no kuzisubiza mu bihugu zaturutsemo. Ariko mbese urebye akazi ntibari bakarangiza.
Izi mpunzi zanze ko twatangaza amazina yazo kubera impamvu z'umutekano. imwe muri zo yari atuwe n'izindi impunzi muri rusange kuva mu bihugu bitandukanye kuzivugira ku bibazo zifite yambwiye ibyari byo
Muhunzi maze imyaka 17 uyu munsi w'impunzi izindi impunzi zantoranyije kugira icyo nzivugira atari z'abanyarwanda gusa ahubwo z'ibihugu byose kuko maze iminsi nkorana nabo nk'umudamu ibibazo bireba impunzi z'abarundi n'abanyekongo n'abandi bantu mu buzima muri Kampala ntibyoroshye kubera Kampala ugomba kuba kubera ufite business ukora ufite ikintu cyinjiza byibura amafaranga kuko amazi arakodeshwa abana bariga ubuzima ugomba kugura imiti ntago byoroshye ariko byibura nk'icyo zari zantumye zinifuza nuko bakongera kubaha support nko kubaha intangiriro nko kubaha za capital bakomeze bakore kuko impunzi ntago ari abanebwe bakunda gukora ariko akenshi babura intangiriro ane mpamvu bamenye mu miryango bishinzwe ngo bongere babafashe kujya babaha intangiriro no kongera kubaha amahugurwa mu bintu bya za business bigomba gukorerwa mu mujyi kugira ngo bashobore kubeshaho
mu ijambo rye komiseri mushushizwe impunzi bwana Menya Gerald Simon yavuze ko impunzi atari ikibazo muri Uganda ahubwo ko zifite icyo zongera ku butunzi bw'igihugu
Many of the refugees today are involved in socio-economic development of our
Ati kuri ubu impunzi nyinshi zitabira ibikorwa by'iterambere zikora ubucuruzi hirya no hino mu gihugu muri urwo rwego akaba zifasha kwiteza imbere n'igihugu muri rusange nyamara ariko hari n'impunzi zitaba mu bikorwa binyuranyije n'amategeko kandi tunasaba impunzi zose ngo mumaze kwambuka umupaka mukinjira muri Uganda mujye mwirinda kwambukana amacyakubiri yanyu muba mufitanye mu bihugu mwaturutsemo ashingiye ku moko kuko ibyo muri Uganda ntabwo tubyemera na gato kandi dushobora kubyihanganira aho ngaho yavugaga cyane cyane ku matati hagati y'impunzi z'amoko atandukanye zituruka muri Sudani y'Epfo ziherutse gushamirana batatu bakasiga ubuzima yongeye avuga ko bafite n'amakuru y'uko hari impunzi zitaba mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihugu nk'ubujura ubwicanyi kunywa ibiyobyabwenge yongera ko zirashikirwa n'amategeko y'igihugu Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Kampala
Kwanyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwanyaburunga havuga ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwanyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwanyaburunga iminsi yose kuwa gatandatu no ku Imana saa 12:15 zo ku mugoroba kwa Nyaburunga.
Nuko rero nshuti bakunzi mu kanya isase turaza gucisha amaso ku mbuga ngurukanabumenyi.
Bijya biranuganurwa ko ari ibyo reka n'ibihu
ngo n'ibihu kandi nagikomeye
ndakubwiye ko atari ibyo
n'ibyo
n'ibyo
reka sibyo
dupinge
utangike
mupinga umvize Ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho
muti uno munsi rero ibiriko biranugwanurwa nibiki kuvaho mukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza atereye igikumu kwibwirizwa nshingiro rishasha mu kwezi kwa gatandatu turimo haraciye habaho kuzazanikirwa kuri bamwe n'abandi ibibazo bibabana byinshi hari imbere n'abemeza ku mbuga ngurukana bumenyi ko amategeko asa na yasekana mwishigwa mu ngiro ryayo kuko rishasha hari aho rivuguruza iryahahura abanyepolitiki hamwe n'abahinga mu by'amategeko barafise ico batanga ku muco turabibaza mugenzi wacu ibujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye
igihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza ateye igikumu kwibwirizwa shingiro rishasha itariki ndwi z'uku kwezi mu ntara ya Gitega yagiriye ko amenyesha ko inzego zatowe mu mwaka w'2015 zizobandanya zigengwa n'itegeko ryo mu mwaka w'2025 kugeza habaye ayandi matora mu mwaka w'2020
ikindi gihambaye twashaka kumenyesha nuko iribyirizwa shingiro litaje guhindura inzego canke guhungabanya amategeko inzego mwitoreye mu mwaka wa 2015 nizo zizobandanya kubarongora gushika mwitoreye izo zisubirira mu matora y'umwaka wa 2020 kandi amategeko adateye kubiri n'iribyirizwa shingiro azobandanya akurikizwa nihagere rero aba bavuga ngo iribyirizwa shingiro gihutira gushiraho umushikiranganje wa mbere n'ibindi bihuwa byinshi gihutirwa cyane cyane no gutsimbataze nayo kwikukira iteka n'itekane by'umwene gihugu hamwe no kuja ku murongo uriho dusangiye umuryango wa Afrika y'Useruko.
Nubwo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yavuze ko icyihutirwa atari guhindura inzego ntivyatevye inyuma y'indwi imwe gusa inama nshingamateka na nkenguza amateka zaciye zitangura guhinyanyura amategeko azigenga. Bamwe mu banyepolitiki bavuga ko muri uko guhinyanyura harimwo uguhonyanga amategeko ari mu ibwirizwa shingiro rishasha. Urongoye umugwi w'abashingamateka bo mu Runani Amizero y'Abarundi Pierre Celestin Ndikumana aratanga karorero.
Jewe rero hasinoje umunwa novuga ko nko byabaye mu nama nkenguza amateka barahinduye aho kwerekereza kwibwirizwa shingiro bo barabihinduye mbere baca bahonyanga ingingo y'amajana 288 y'ibwirizwa shingiro ivuga ko inzego zihari zibandanya imirimo yazo zibandanya ibikorwa byazo gushika zisubiriwe n'izindi zitotorwa mu mwaka w'2020 mugabo ugiye kuraba nk'inama nkenguza amateka uyu munsi harimo abayirukanwe harimo abatarimwo urabona yuko itakiri ya nama nkenguza amateka yahora ariko mu nama nshinga amateka izo ngingo zisanizubahirijwe.
Abahinga mu by'amategeko bavuganye n'icyo cy'u Amerika bavuga ko izingorane ahanini zihagaze ku kuvuguruzanya kw'ingingo zigize ibwirizwa shingiro rishasha. Izo nazo ni nk'amajana 288 ivuga ko mu kurindira ko hashigwaho inzego zivuye mu matora nk'uko bitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro inzego zihasanzwe ziguma ku butegetsi gushikagiyeho izindi nzego zivuye mu matora. Iri rivuguruza nk'uko umwe mu bahinga mu by'amategeko abivuga ni riri mu ngingo y'amajana 292 rivuga ko ibyirizwa shingiro ritangura gukurikizwa umunsi ritangarijwe ko. Ibi akaba ari nabyo biriko biratuma abashira mu ngira amategeko bavuga ko basa n'abari mu mwijima maze bigatuma itegeko ryo mu 2025 rizobandanya ribangabanganywe n'iryo uyu mwaka kugeza habaye amatora yo mu 2020.
Mu bisanzwe iyi tegeko rishyizwe ku mukono ricari ku ryahahora mugabo ubu turi mu bintu bimeze nk'ibidapfubutse cyane bitaboneka neza kuko iri rishasha ntiryafusi jana ku ijana ryahahora kuko ryemera ku inzego zatowe mu kiringo cy'iryo bwizwa shingiro rya mbere zibandanya. Aho rero niko gahaze mu bijyanye n'amategeko aho novuga ko turi mu kintu kidatumuye neza kitaboneka neza hariho ibica bigorana gushirwa mu ngiro kandi biri mu ibwirizwa shingiro rishasha ni nk'ibi byiza inzego nyene kumbure n'ibindi burya usesanguye neza hari ingingo zimwe zimwe uza gusanga zidashoboka gukurikizwa uyu munsi mugabo zizoshoboka habaye izindi nzego.
Sabanye politike gusa bavuga ko bari mu kuzazanirwa n'abahinga mu by'amategeko bavuga ko hari ibyo badatahura neza aha bakavuga kubijyanye n'amategeko asa n'asekana hijyo mu 2025 hamwe n'iryo uyu mwaka. Nubwo batashimye kuvugira kuri mikro bavuga ko izo ngorane zijyanye no gushyira mu ngiro amategeko ziva kutunenge twabayeho kuva mu nteguro y'inyanyurwa y'ibwirizwa shingiro ry'uyu mwaka. Aba bahinga babona ko umugwi wakoze igikorwa cyo kuri inyanyura ahanini ugaragara nk'abanyepolitike kuruta kuba ugizwe n'abahinga mu by'amategeko. Inyishu babona nuko icyari kuba cyiza ari uko igikorwa cyo gushyira mu ngiro itegeko rishasha cokozwe mu mezi ya nyuma hegereje amatora y'umwaka w'2020. Nkuko bisanzwe dusome ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi. Duhere kuri uyu yanditse abaza ati mbega none Uburundi bwo babugengwa n'irihe tegeko ryo mu mwaka w'2025 canke ryo muri uyu mwaka w'2018. Dusome n'uyu yanditse ati mbega none abahoze ari abakuru b'ibihugu nimba barirukanywe mu nama nkenguza amateka kubera ibwirizwa shingiro rishasha n'abayisigayemwo bakwiye kuyivamwo kuko nabone ntibagengwa n'iri bwirizwa shingiro rishasha. Tubandanye n'uyu avuga ati hari abaguma bashaka kuzana kajagari ngo amategeko ntatomoye nta kibuze nibatekana. Hari n'uyu yavuze ati hakozwe igikorwa cyiza cyane iyo ni intango y'urugendo. Uruyundi ati amajambo yo kunegura yoba make none nimba mwarihanganye umwaka w'2015 iyi myaka ibiri yabongeye niyibananiye kwihanganira. Tugarukirize kuri uyu yanditse ati umukuru w'inama nshingamateka yashatse kwerekana ko ibwirizwa shingiro rishasha atangorane riteye ariko icyo ashaka gushika ko coco kijanye no gushigikira umukuru w'igihugu mu kumwongera ikiringo kiragaragara. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse harakenuye no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno musa ariko imbere yuko duhana gahindukira ncute bakunzi ndabatumire mu iganiro vyo mu masaha ari imbere muri mu harimo ikiganiro muri sanga muzakurikira kuva saa 10 gushika saa 11 ni ku masaha iha yo mu Burundi no mu Rwanda igihe c'isaha 12 tubaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice nahaza ko ara makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mwakoze kutwumviriza yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajina ya Jean-Pierre Mufajire mu ubwivyuma ndiyani nahaze twari kumwe kuri micro tuzongera dusubire jo ntaho twahereye.
I'm a deal, God, deal, God,